Ajouter à Amérique. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95.5 n'ibice bibiri mu Burundi, mu Rwanda ni FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Boss FM 88.8 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti zacu, mwakimana na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza. N'umwanya rero w'amakuru turahera nk'uko mubimenyereye kuyo hirya no hino ku isi, turakurikizaho ayo mu karere k'ibiyaga bigari. Dore ingingo z'ingenzi.
Igisubizo ko tugomba gutaha iwacu gusezera kuri HCR yatwakiriye. Igisubizo twahawe
uyu ni umugore w'impunzi y'umunyekongo uba mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aravuga kuri bimwe mu bibazo bafite muri iki gihe, iminsi mike nyuma y'uko bamwe muri bo biciwe imbere y'ibiro bya HCR mu karere ka Karongi.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo azokurikiranwa ku vyaha vya ruswa yagirizwa.
Naho Suède ishobora kuzakira inama ya perezida Trump na Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Ni mugume rero ku maradiyo yanyu mukurikire aya makuru twabateguriye. Ikaze. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Korea ya Ruguru, Ri Yong-ho, ari mu ruzinduko i Stockholm muri Suède. Uyu munsi yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Stefan Löfven. Ibinyamakuru bimwe na bimwe biravuga ko uru ruzinduko rufitanye isano n'inama kaminuza iteganijwe bitarenze ukwezi kwa gatanu gutaha hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Ndetse Suède, ibyo binyamakuru bivuga ko ariyo ishobora kuzakira iyi nama i Stockholm. Suède niyo ihagarariye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Korea ya Ruguru, kubera ko nta mubano ushingiye kuri ambasade uri hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru. Suède na Korea ya Ruguru yo bo bawufitanye kuva mu 1974.
Jacob Zuma yahoze ari perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo azakurikiranwa ku vyaha vya ruswa yagirizwa bijanye n'amasezerano yerekeye ibigwanisho yagizwe n'abanyamahanga. Amasezerano akaba yateweko igikumu mu mwaka w'1990. Ivyo vyatangajwe uno musi ku wa gatanu n'ibiro vy'umushikirizamanza mukuru w'igihugu. Umushikirizamanza mukuru w'igihugu Sean Abrams mu itangazo yashikirijwe uno musi ku wa gatanu mu gisagara ca Pretoria yamenyesheje ko Zuma azokurikiranwa ku bijanye na ruswa. Iyo ngingo ifashwe ukwezi kumwe inyuma yako Zuma atanze imihoho aremewe n'umugambwe wiwe ANC. Kubw'umushikirizamanza mukuru w'igihugu Sean Abrams, abantu bose ngo bategereza kuringanira imbere y'amategeko. Jacob Zuma avuga ko yaronse ibiturire vy'agaciro k'imiliyoni 4,200,000 y'amaero ku masezerano y'ibigwanisha igihugu ca Afrika y'Epfo cateye ku mukono n'amashirahamwe atari make y'abanyamahanga mu mwaka w'1999. Ico gihe Zuma yari cegera co mukuru w'igihugu yarayoboye gushika muri iki gihe, yarashoboye gushika muri iki gihe kwirinda gukurikiranwa kuri iyo dosiye itoroshe.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Siriya abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo barahunga akarere ka Guta mu burasirazuba bw'igihugu kubera intambara ikaze. Kuwa kabiri ushize umuryango utabara abari mu kaga Croissant Rouge, mugenzi wa Croix Rouge, wahasohoye abantu benshi b'inkomere. Ejo kuwa kane abantu barenga ibihumbi 12 babashije guhunga nk'uko Burusiya bubivuga, naho UNICEF ishami rya Loni rishinzwe iby'abana yonyine ubwayo irateganya guhungisha abandi bantu bagera ku 50,000 muri iyi minsi.
Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru, tombora ya kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya, yabaye uno munsi ku wa gatanu. Mugwi Barcelona uzohura na AS Roma, Real Madrid izokina na Juventus, Manchester City ihure na Liverpool, mu gihe Bayern Munich izokina na Sevilla. Inkino za mbere za kimwe cya kane zizoba mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa kane, mu gihe inkino zigira kabiri zizoba mu ndwi igiri ya kabiri y'uko kwezi nyene. Ku yindi nkuru, yerekeye Afrika, tugaruke muri Afrika. Abanyekongo barenga ibihumbi 57 bahungiye mu gihugu cha Uganda muri uyu mwaka. bahunze gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko mu ntara Ituri iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ibyo byatangajwe no musiko wa gatanu n'ishami ry'ishyirahamwe Onigita Impunzi HCR. Umuvugizi wa HCR Baba Balok avuga ko icyo gitigiri kirengeye abantu 244 bahunze mu mwaka w'2017. Impunzi z'abanyekongo kenshi zinjira muri Uganda ziciye mu kiyaga Albert. Ingwano mu ntara Ituri iri hagati y'aborozi bo mu bwoko bw'abahema n'abarimyi bo mu bwoko bw'abarendu bamaze igihe batana mu mitwe bapfa ubutaka. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatangaje no musiko wa gatanu ko barengeye igihe cya Robert Mugabe yahoze ari perezida. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika rero mushobora no kujya kuri Facebook VOA Radio yacu mugakurikira aya makuru n'amajwi. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda leta yisubiyeho ifata umwanzuro wo kudahagarika ibyuma by'abayisilamu birangurura amajwi mu gihe bahamagara amasengesho. Abayisilamu babyishimiye. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Iki cyemezo kibaye nyuma y'iminsi ibiri umujyi wa Kigali usohoye itangazo ribuza abayisilamu mu mujyi wa Kigali kongera gukoresha indangururamajwi bahamagarira abayisilamu kwitabira isengesho. Ubuyobozi bw'umujyi bwavugaga ko biri mu rwego rwo guca urusaku. Ni icyemezo kitavuzweho rumwe. Abayobozi b'idini ya Isilamu mu Rwanda basobanura ko gukuraho izi ndangururamajwi bizababangamira cyane kandi ko bibangamiye n'imyemerere yabo. Abaturage bamwe batari abasilamu bati niba zifungiye kuko zadusakurizaga, abandi batari amajwi ntacyo dutwaye kandi wamagara bituma tumenya amasaha. Nyuma y'iminsi ibiri gusa icyemezo gifashwe, umujyi wa Kigali wahise wisubiraho maze wemerera abayisilamu mu mujyi wa Kigali kongera gukoresha indangururamajwi nk'uko byari bisanzwe. Sheikh Mbarushimana Suleiman, umujyanama wa Mufti w'u Rwanda, ati iki cyemezo cyadushimishije cyane.
Inzego z'ubuyobozi zishinzwe zimaze gukurikirana neza icyo kibazo cy'azana zatanze ibwiriza ko azana ikomeza gukorwa nk'uko byari bisanzwe. Icyo kuvuga ko yahagarikwa cyangwa agakurwaho za mikoro ku ndangururamajwi ku gisigiti, ibyo biteshwa agaciro. Azana zigakomeza guterwa nk'uko bisanzwe, kuko bigaragara yuko mu by'ukuri nta kibazo ziteje. Twabyakire neza tuvuga ngo ni icyo ngicyo twifuzaga ko twagana n'inzego zishinzwe zikareba neza mu bushishozi ko guhagarika azana ari cyaba ari ikibazo ku myemerere yacu y'ibanze, ahubwo badufasha icyo kikumvikana neza ko atari ikibazo, igakomeza gukorwa nk'uko bisanzwe. Ahagaragara ko hari ijwi rya reba y'umurengera hari abo ryabangamiye, iryo rikagabanywa.
Iki cyemezo kije gikurikira ikirekurwa ry'agateganyo ry'abayobozi batandatu b'amadini anyuranye akorera mu mujyi wa Kigali bari bamaze iminsi bafunzwe. Abo bayobozi bose barekuwe kuri uyu wa kane n'ubushinjacyaha bwa Nyarugenge, gusa bubategeka kujya bitaba ubushinjacyaha buri wa gatanu. Mu barekuwe bazakomeza gukurikiranwa bari hanze harimo Innocent Rugagi, umuyobozi w'itorero ryiswe ry'abacunguwe Apotre Rwanda Mura Charles uyobora itorero UCC, Pastor Nyamurango wa Fred uyobora itorero Selpari, Ntambara Emmanuel wo mu itorero Urufatiro rwa Kristo, Pastor Dura James na Shyaka Emmanuel, umunyamategeko ushembaga kuba wunganira batatu mu barekuwe, yemerera Ijwi rya Amerika ko inkuru y'irekurwa ryabo ba pasteur ariyo ko barekuwe kuri uyu wa kane. Gusavuga ko barekuwe bose hari ibyo bategetswe bagomba kujya bubahiriza, burimo kwita ubushinjacyaha buri wa gatanu kugeza igihe hazabonekera ikindi cyemezo gisimbura icyabanje. Ubushinjacyaha bwafashe uyu mwanzuro nta mpamvu bwigeze butangaza yatumye abari bakurikiranyweho ibyaha barekurwa by'agateganyo nyuma y'iminsi 10 batawe muri yombi n'urwego rwa polisi y'igihugu. Ubwo bafatwaga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Theos Badege yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yaho hagarikiwe insengero zitujuje ibisabwa mu mujyi wa Kigali, abo bagabo uko ari batandatu baje gutahurwa ko baremye itsinda bagatangira n'inama zitemewe bagamije gutambamira cyangwa se kunaniza iyubahirizwa ry'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugume mu Rwanda, ishami rya HCR ryibukije nanone abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi ya Kiziba ko bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo irabasaba kubahiriza amategeko y'igihugu barimo. Ni inkuru twateguriwe na Claude Ganza Munyamagana.
Kuri uyu wa kane, guverinema y'u Rwanda ifatanyije n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR basuye impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya Kizibiri Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nubwambere z'impunzi zisuwe kuva zarasibwa ku cyicaro cya HCR Karongi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu kibuga cy'umupira kiri ku nkengero z'iyi nkambi niho ubuyobozi bwari bwateganyije guhurira n'izi mpunzi, ariko ubwitabire bwazo bwari hasi. Hagaragaraga imodoka z'abapolisi bambaye bikwije mu bwirinzi nk'ubw'abambariye urugamba, bari bicaye mu mamodoka yabo hejuru, abandi nabo bafite imbunda bisanzwe nta bwirinzi bukingira umutwe, nta ngabo cyangwa indembo. Mu ijambo Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi Madame Jeanne d'Arc de Bonnerie yagejeje kuri izi mpunzi, yazisabye kwisuzuma no kwinenga kubayobeje abandi bakabatera kurenga ku mategeko y'u Rwanda.
Bagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro, turabihanganisha nk'uko mwabibonye. Iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi, ibibazo biravuka. Ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva. Tuzi neza yuko mwese mudafite iyo myumvire n'iyo mitekerereze, niyo mpamvu twaje hano kugira ngo twongere tubaganirize, twongere twumve ibyifuzo byanyu. Nk'uko mubizi, imyaka mumaze mu Rwanda ni myinshi kandi nta kibazo mwari mwaragize, n'ubundi nimutuze ntacyo muzagisha.
Mu bibazo izi mpunzi zagaragaje harimo iby'abakomerekejwe n'amasasu cyangwa bavunitse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye.
Cyatubabaje rero nuko tumaze gusaba gutaha iwacu ntabwo twabisubijwe ngo tubyemere. Twafashe gahunda yo guhaguruka, twarahagurutse n'abana bacu n'impinja, turagenda duhungira kuri HCR yatwakiriye dusaba gutaha. Ntabwo twigeze kugira ute kumva ko tugomba kubangamira u Rwanda kuko rwatwakiriye, kandi ntacyo turushinja uretse iyi saha dushinja igisubizo baduhaye. Twasabye igisubizo ko tugomba gutaha iwacu dusezera kuri HCR yatwakiriye. Igisubizo twahawe basaba kumenya ko iyi saha turi mu maboko ya HCR cyangwa ko turi mu maboko ya nde ya Leta. Ntabwo tuzi, nubwo dufite abafunzwe ariko n'abapenzi tubazi. Ababyeyi hari igihe bazi ngo abana babo barafunzwe barafunzwe, ariko tukiri mu maboko ya HCR ko nakora n'iki? Umwana ari muri koma n'iyi saha, arimo n'umwana w'umusore arimo, nanjye ndamufite ari mu byuma aramanitse. Umukuru wa HCR aravuze umuyobozi wacu twakira muri CHU ariko nawe amafaranga 300 ntabwo byabasha kuboneka. Uwo murwayi yari aho baramwomora ategereje isaha yo gupfa kuko ya mitiki yabonetse. Nasaba kugira ngo niba tukiri mu maboko ya HCR cyangwa niba turi mu maboko ya Leta, mutubabarire uruhande turimo kuko mwaje kwifatanya natwe mu kibazo cyabayeho, mudusobanurire uruhande turimo. Murakoze.
Uhagarariye HCR mu Rwanda Bwana Ahmed Babafol yeruriye izi mpunzi ko zitakiri mu maboko yayo, ahubwo ziri mu maboko ya Leta y'u Rwanda. Ndashaka kuvanaho urujijo ku kibazo cyo kumenya niba muri mu maboko ya Leta y'u Rwanda cyangwa ya HCR. Muri ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo ari ku butaka bwa HCR. Ubwo mwahungaga muvi wanyu, mwaje hano mwakirwa n'u Rwanda rurabarinda CHCR. Imicungire y'iyi nkambi n'umutekano wayo byose bicungwa n'u Rwanda. Inshingano zacu nk'abafatanye bikorwa ni ugufasha guverinema. Nta butaka tugira, nta serivisi zindi dutanga, n'ukunganira Leta mu gusigasira imibereho myiza yanyu. Muri mu maboko ya Leta y'u Rwanda, ntimuri mu maboko ya HCR. Ahmed Babafol uhagarariye HCR mu Rwanda yabwiye impunzi ko kubijyanye no gusubira iwabo zibyemerewe igihe cyose zizabishakira, kandi ko zidasabwa gusezera kuri HCR. Yanavuze ko HCR idashobora kubafasha kujya mu kindi gihugu, ahubwo ko babishaka bazajya i Kigali bagafata imodoka zibajyana Uganda n'ahandi bashaka, bakagenda nk'uko n'abandi batega bakajyayo. Umuyobozi wa HCR yanavuze ko ikibazo cy'abagera kuri 21 bari mu maboko y'ubutabera bagikurikiranwa kizwi kandi babakurikiranira hafi. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa nka Dijwi rya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. mu Burundi imvura nyinshi yateye imyuzurane mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko muri Kenya, mu Rwanda, mu Burundi. Mu Burundi rero abantu batandatu bapfuye, abandi batandatu barakomereka mu gitondo cyo kuwa gatanu baguwe ko n'umusozi ku mutumba Gasenyi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abahuye n'iryo sanganya bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ziriko ziribubakwa muri ako karere. Muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega, imvura yaraye yononye amashuri, inyubakwa za paruwase Nyabiraba n'amazu y'abantu arenga cumi. Umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana ari Gishubi niyo nkuru adufitiye.
Aba n'abafundi bariko baragereza kwegeranya ibisigarira vy'amabati yatabaguritse ava ku mazu aguruwe n'umuyaga vanze n'imvura. Umutumba wasinzikaye kurusha iyindi ni umutumba wa Yanza uri mu zone Nyabiraba, komine ya Gishubi. Aho twashika ku mutumba wa Yanza twasanze bamwe mu barimyi bari ku mirima yabo bumiwe biweze ukuntu umwuzure warayo batwariye imirima.
Nayo mazi yapfuye
ruguru mu misozi mu mihama. Yego arataruka kwera agasimba akacumana ukupfa.
Nta miko bikiriyo.
Barahigitse
yararenze imikobeko yararenze.
Kadufasha muri byose, twarimamwe imboga, twarimamwe ibijumbu, amasho, biharagi, ibigori, agatubwo cyari tuvuzemo intore,
ibirayi
byose. Ibirayi byose agaburira bose.
Aba ikibazo cyane gose, kuko urabona mu mwonga niho hafasha gose ibintu byo kumuhira. None urumva nk'imboga zishatsiduga gose, imbere uretse no kuduga no kubura zirashatsibura.
Uyu mutama yarajumarariwe ku murima we yahora arima umuceri.
N'umwaka sindi y'agaceri, n'umwaka ndahwera n'inzara abagabo. Agaceri ni agashora, Imana byagenze neza, ijuru rikagenda neza, none raba, amazi yarenze, imvura yarenze, yatabagaca imirima, naje nashikirwa, n'isoko igashikirwa ngashora, ngaho n'umwaka ntawuca umuntu arahaku.
Ubu nawe yari yaje kuraba uko ibitoki vyiwe vyaraye bibaye.
Ibitoki aba haruguru vyarabomaguritse, vyaraye imirima, urubura, biharage ni vyinshi vyononekaye. Naho bakingira inkukura yararenge imvura yabaye nyinshi, imvura yabaye nyinshi cane. Twarimamwe imboga tugashora, zindi tugafungura. Imboga n'ibiharage urabona ivyo mu mwonga ari vyo vyatangura, tugaca dutera ivyo mu mutumba mu nyuma. Ingorane nini cane kubera tuca tubona imboga nk'ubu ibigori vyari vyeze, tugaca dukoresha imboga. Mukubi irengarenga murabona hajya hose zarirengarenga no zarapfuye.
Bugenya nahayo yari yaje kuraba ko ari ico yogenya ku murima wiwe w'uburo naho butari bwere.
Ntibwari bwere, aha ibiharage narateye ahiherukira twara, none n'ubu raba uburo bwanje yatwaye. Inzu hiyo twaraye mu gahinga, imisozi yarayihatswe kutugwako, kandi imirima yose yegamiye umusozi ntacyo tuzoza kuraba. Inzara iza kutwica, none umaze kubona icyo twahora twifasha. Ahantu hose twasize umurima n'amabarabara gusa, amazu yarayagurutse, benshi bari mu gahinga. Jewe agakoni kanguye ko habaye Imana abana bari kugwayo, nuko baciye babankurira. Kumwe we yaraye avunitse n'ukuguru mbere namuzindukanye kwa muganga, yaguwe ko n'amatafari.
Kumwaniwe ku mutumba wa Nyabiraba, aho twamusanze n'umwana mu minwe ariko ararondera utwo akinjika, arise niko ibitanga agira ati:
"Inteke zavunitse zo kurondera twonya, nta gasombe nkironka, urubura rwarakishe, turengarenga twaratwawe, n'agasoma nateye twaratwaye twose, ntacyo ndonka fungurira abana."
Ayo makuba yarateye abanyagihugu bo muri iyo komine aremezwa n'umukuru w'umutumba wa Yanza, ahababaye gusumba ahandi. Ndikumana Roza ni umukuru w'umutumba wa Yanza, atangura tubwira icakozwe mu nyuma y'iyo mvura.
Naragenda saba patiri mukuru w'Inyabiraba, niwe yamfashije kugira ndonke aho nshira abo bantu. Ndabafasha gusomba ibintu vyononekaye n'ibintu vy'ibitungwa vy'inkwavu vyari mu nzu, vyose nasanze ari mivyimba. Ntibagira ikintu na kimwe, ivyari vyimbiye mu nzu vyose vyacitse amazi, vyaba ivyombo, amasahani yamenwa n'ibihome vy'inzu. Imirima rero kuva kugacimbira imihama Kigarama hose nta murima n'umwe uhari, ibiharage vyose biryamye nk'imivyuka biri hasi.
Abanyagihugu basaba leta n'abagiraneza kubagarukirako, kuko batabona uko bagiye kubaho. Nayo mu ntwaro bamenyesha ko bariko baregeranya ivyononekaye kugira ngo bashobore kumenya ico bofasha abo banyagihugu. Inyabiraba muri komine ya Gishubi, intara ya Gitega hagati mu Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi abanyororo 740 barekuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura kubera ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Muri abo abarenga 400 bari mubari bafashwe kubera kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa president Nkurunziza mu mwaka w'2015 byinshi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Raymond Nzimana
kiretse abari bamaze gucigwa imanza bari basigaje ikiringo gito kugihano baciriwe cyanke abari bamaze ikiringo kitari gito mu ibohero nabagirizwa ubusuma butandukanye abandi barekuwe nabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano kuko biyamirije gusubira kwitoza kumukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 umushikiranganje w'ubutungane Emery Rantine Kanyana yemeje ko abagera ku 400 bari muri uwo mugwi barekuwe yabatekereye impanuro acasaba abo basanga mu mihana kubakira neza
kamajyane na 50 mureku uno munsi mwari muri urya mugwi bajya batafashwe bashobora kuba bibaza bati twobandanya byokunda simwabwire ngaho ingene hameze ntibaze have biyumvira ko bahaje byoroshe kandi ngwimisi igisuma ni 40 nta muntu umwe azobundabunda ahumbwa abanye umutekano ngo atere intambwe none umutekano urasasagaye kumusaga mu nyakabiga mu kibitoke eka igisagara kiratekanye n'igihugu cyose mugende mutekanye uko nyiricyubahiro mukuru w'igihugu cyacu benshi bari betereye muri kijya gihe yahagurutse akabagirira ikigongwe mwese n'abarundi bose bahamagariwe kubafasha gusubira mu ruhongore mugende mukore imigambi y'iterambere
ijwi rya Amerika yegereye bamwe mu barekuwe bemeza ko bagiye guhanurana no kubana neza n'abandi Egide Niyongabo yarasigaje umwaka w'igifungo yemeza ko yari imbohe ya politike kandi atarota hungabanya umutekano w'igihugu n'ahari byo yagirijwe
mu byo nagirizwa yuko ndi mu bahagwanije kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza ibavuga rya twaziye imimanda nkaba nakorera munari mu nyakabiga nari mu bandi hanyuma araheza kipolisi kiramfata kiraheza kirashikana mu tungane ndapfungwa none naho ndashimye ko nacyo gikigongwe mu bandi kina munya politiki mu bandi twe nta mutekano tuzohungabanya kuko nakare nta twahungabanije twagiye muri manifestation gusa hanyuma tereza turafatwa numvise impanuro z'umushikiranganje twarumvise impanuro twagiye turahabwa n'abantu tukiye kwigenza neza mu muryango dufashanye duhanurane iri sibohero ni bohokero tugiye guhanura nagati yacu umuntu yigenze neza mu gihugu ufashanye n'abandi
Mu ijambo giwe urongo y'ibohero rikuru rya Mpimba yemeje ko ibitigiri by'abanyororo biri muri iryo bohero bikiri murengera kuko risigayemwo abagera ku 3,816 kandi ryategereza kwakira abanyororo 800 agasigura ko kudindiza imanza ari byo bituma ibitigiri by'abafungwa bitagabanuka atanga akarorero k'abamara imyaka 15 batarumvirizwa mu butungane
igisata kijejwe amategeko caregeranije amadosiye arenga 600 yadindiye atariko atera imbere muri abo hari habamaze imyaka myinshi gushika no ku myaka 15 bakiri ku mutahe ubahagarika gusa kimwe bita mandadare batararenguka imbere y'ubucamanza ngo bumvirizwe
Deo Bigirimana asaba ko abacamanza bo kwishikira muri iryo bohero kugira ibitigiri bigabanuke mwishiramwe n'abariza naho bashime kigongwe cy'umukuru w'igihugu Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe hari cyo asaba ubutungane bw'u Burundi
ko mu munyororo atariho abantu z'abantu ahubwo hofatwe izindi ngingo zantaye zo kumugina zikagaruka hakagaruka bya bintu by'abantu byo kumvikane mu mfungire ku matelefone kurenganya abantu mwishiramwe n'abariza tukaba tutabiha ikibanza ibihumbi bitatu hari hagenewe abantu 800 murumva nubundi ko hakiri impinga ndende kugira agateka abanyororo kagende neza twipfuje yuko byabihano mfungura gifungo kuhera ku myaka 5 amabohero hakaza abantu byukuri bamaze gucirirwa imanza
Umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko abanyororo 2,208 bamaze kurekugwa kubera ikigongwe cy'umukuru w'igihugu muri abo ibice 90% by'abana bari bafunzwe bakaba baratezuriwe mu ibohero rya Mpimba abanyororo basigaye muri iryo bohero 5,525 nibo bamaze gucirirwa imanza mu gihe 2,289 imanza zabo zitaracibwa I Bujumbura Raymond Nzimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond kuri iyo nkuru Buramatari w'intara ya Kirundo ahamagarira abanyakirundo cyane cyane abakenyezi n'abigeme kwitaba imyiyerekano yo kuyamiriza umurongozi mushasha wa sentare mpuzamakungu kuri uyu wa gatandatu ivyo bivugiye mu birori byo kwigina umunsi mpuzamakungu hari abakenyezi kuri uyu wa gatanu uherutse gushingwa amabanga y'ikurongora yo sentare yagirije ko aherutse gushikiza ibinyoma ku Burundi inkuru turayigaruka ko mu makuru yacu ata Unumanya wa makuru yinkino yo mu mpera zindwi avugwa mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Burundi aho mu mpira w'amaguru iruhande y'ihiganwa ry'igihugu abarundi biteze ibizova mu rukino ruzobera ejo kwa gatandatu mu gihugu cha Sudani ruzohuza Olympic Star na Al Hilal yo muri Sudani mu mpira w'amaboko volleyball hategekanijwe demi-finale ya na finale ku rwego rw'igihugu umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka ari ku telefone wiriwe Evariste
Mwiro neza Fidel.
Wodu chila kumayange vijere keye ayo mahiganwa?
Ego mahiganwa na chane chane higanwa jijikombe muza mashira hamwe cha Afrika, kufdu la CAF, kufdu la Confederation, nuko umugwero fixa, umugurundi, murikino gihe, uri mujihugu cha Sudan ya hawa gegu kina, urikino gogu ishura, uzo kinejo kumosi wakata natu numugurio, Al-Hilal obede unga hamu gihugu cha Sudan ni nyuma ya horelo, murikino guambere, guambere ye Muntara Ngozi, yomiguyose, yari anganije uusa kubundi, umupira maboko volleyball naho, jo kumosi wakata natu hakeka nijue inkino zo mucaka birikirangiza zizohuza imigwi ine mu bagabo kugwo gihugu nine mu bakenyezi kugwo gihugu muri yo migwi rero uko ari umunani yose imigwi indwi yose niyo mu gisagara cha Bujumbura mu gihe umwe ari wo mu gihugu hagati inkino za nyuma rero finale bikabitekanje ko zizosha ziba ku munsi wa Mungu no kuvuga finale ku bagabo na finale ku bakenyezi
Urakoze yari umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka idonido kuri inkuru tuzoyumviriza makuru ya cinkino yo mu mpera zindwi
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda tujye ni Kigali naho amakipe abiri y'u Rwanda APRFC na Rayon Sport baritegura imikino muri izi mpera z'icyumweru mu rwego rwa Afrika nyine turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda Jean-Claude we wiriwe neza
Mire neza Thomas
bihagaze bite ni meza bihagaze bite aya makipe APRFC na Rayon Sport bari kwitegura gute
nijye koko imikino irimo iritegurwa ku munsi w'ejo ikipe ya APRFC izaba yakira ikipe Joliba FC muri Mali umukino nyine wo kwishyura muri Coupe de la Confederation cyangwa se mu gwatanira igikombe cy'umuzamashyiramwe umupira w'amaguru muri Afrika tubabwira ko umukino ubanza abere Bamako ikipe ya Joliba FC yari yatsinze APRFC igitego kimwe ku busa umukino rero ukazabera ejo kwa gatandatu ku Stade National Amahoro i Remera guhera saa 9 n'igice hanyuma Rayon Sports yo izaba na ifite urugamba rutoroshye aho igomba kujya guhura n'ikipe Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo muri rya rushanwa ry'amakipe y'abayambere iwayo League des Champions muri Afrika umukino ubanza mbibutsa ko amakipe yari yanganyije ubusa ku busa umukino rero wabereye ku Stade Amahoro i Remera aha rero umukino ukazaba ku cyumweru muri Afrika y'Epfo guhera saa moya z'ijoro ku isaha ya Kigali
Niko se Jean-Claude APRFC yatsinzwe kimwe zero muri Mali mu mukino ubanza ubu ngubu hari icyizere mubona ifite yuko yiganzura Joliba
Icyizere mbere na mbere cyo kirashingirwa ku mutoza w'ikipe ya APRFC mutoza mushyashya witwa Petrovic wigeze no kwitoza muri cyashize akaza kwegura akaba yaragarutse mu ikipe avuga ko experience afite ishobora gutuma yatsinda ibitego bibiri ntabwo ariko umuntu yavuga ko ari ibintu byoroshye cyane cyane ko burya kuba yaratsinzwe igitego mu mukino ubanza ni ibintu bishobora kwimerera nabi mu gihe Joliba yayibanza igitego kuko nk'ubu ngubu bigize gutya bigatungurana Joliba ikabanza igitego ihurizo ryaba rikomeye ku buryo APRFC yaba isabwa ibitego bitatu no kuvuga ngo irasabwa gutangira isatira ariko yirinda ko n'izamu ryayo baritokoza Rayon Sports yo ndatekereza ko nayo mu mpira maguru burya ibintu byose biba bishoboka ariko kuba yahangamura Mamelodi Sundowns ikaba yayitsindira ubwo na akazi katoroshye twavuga ko ari nko gutera umusozi ariko nyine abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abandi bayifuriza gutsinda barumva ko bishoboka ariko nk'abakurikirana ibyo mpira maguru umuntu abona ko binabaye byaba ari bitangaza
dusoza kuri APRFC na Joliba tuvuge ko APRFC itsinze igitego kimwe nayo kubusa byagenda gute
bigenze gutyo ubwo no kuvuga ngo ni kimwe kubusa ari nako byaragenze ibama ku mukino ubanza igiterano cyaba ari kimwe no kuvuga ko bakiranurwa na penalty bahita bakurikizaho penalty na ya minota bajya bongeraho muri amarushanwa ya CAF ntabwo ijya yongerwaho iyo banganyije meme score cyangwa se igiteranyo ibitego bingana mu mukino ubanza no kwishyura bimeze kimwe no kuvuga ngo ni penalty nta kindi
Jean-Claude Munyandinda urakoze cyane rero ubwo ngubwo uzaduha amakuru arambuye imikino irangiye urakoze
murakoze neza
kuma weekend nziza kandi
amakuru rero nibiganiro twa tubafitiye kuri saha nibugera kuye kuri radio Ijwi rya Amerika mari kumwe kuri micro na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi fasira ari ku buhanga bw'ibyuma na ingenieur bafatanije mwese rero uko mungana turabashimiye cyane mugire weekend nziza murakarama